Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rije kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 13 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaranijwe na Frederic Undikije. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka ku myingo yafashwe na leta y'u Burundi yo guhagarika abasirikare bakuru bamwe hamwe bari mu karuko ko muzabukuru hamwe n'imitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no kurungika mu Burundi bamwe mu bategetsi bakomeye bahoze barongoye u Burundi baba canke bakora mu mahanga muri iki gihe. Nyuma yaho bamwe mu rwaruka bashikirije ivyiyumviro vyabo vyo kuntu iyo ngingo itotuma barundi bacanamwo, uyu munsi twahisemwo guhutumira abategetsi bajejwe ubumwe bw'abarundi no kubahuza hamwe n'inararibonye mu mwuga wo gutangaza amakuru kugira ngo nabo nyene batubwire ibintu bikwiye gukorwa mu kigihe kugira ngo abarundi bagume bafatanye mu nda. Muri iki gihe turi kumwe na Athanase Karayinga, umumenyesha makuru kiranganwa. Mwiriwe neza Athanase Karayinga.
Mwiriwe neza Frederic, murakomeye?
Yego, muraho namwe.
Twebwe turaho n'ukuri turakomeye.
Yego, me turategereje kandi umushyana Edward Nduwimana akaba ari umuhuza w'Abarundi. Turiko turamurondera kuri telefone mu kanya nibaza ko ashobora kuboneka, ariko imbere y'uko aboneka twari twatumye kandi na Ambasaderi Guillaume Zovio, nawe nyine mbona umengo ashobora kuba yagize ingorane zo ku munota wa nyuma, ariko reka turabandanye gushika aho tubona washyana ntahe. Reka rero tugaruke kuri wewe Athanase Karayinga, mutubwire muri iki gihe haravugwa ibintu byinshi cyane rwose kuri iyo mitahe. Haravuga ko iyo mitahe irondera abantu b'ubwoko bumwe, abandi nabo bakavuga ko ubu ahubwo hari hageze ko eka ubutungane bukora mu Burundi yanyifate yo kudahana igirwa umuziro. Ku bwanyu ivyo bintu mubibona gute?
Amakenga yo ndiyobura mugabo kugaje mu byukuri cyari cyiza kugira ngo ari leta arabanyagihugu bose ari abantu badushigikiye kuva imyaka n'iyindi kugira turongere dushikira amahoro meza mu makungu. Twese nibaza ko twari duhahamiye ikintu kimwe, nuko Uburundi bwogoroka. Kogoroka rero kugira ngo tuve mu ndyane, tuve mu ngorane, tuve mu ngwano, tuve mu nzangano, tuve mu bwicanyi, mu kwangaza abantu. Uburyo bwiza kugira twogoroke n'ubutungane. Burya nta kintu kibi cishe Uburundi kiruta kudahana. Kudahana bishe mu 1965, mu 1972, mu 1993, ni ukuvuga twama twegeranye abantu tukica, tukangaza, tugasahura, ntihagire umuntu n'umwe abihanirwa. Ubu rero hamwe tuba bivuye ku mutima mwiza wo kuvuga ati reka dutangure duhane canke tweze, kuko ubutungane si ubw'uguhana gusa, n'ubw'ukwezi umuntu ataco yagirizwa. Vyoba ari vyiza cane. Kandi n'ikindi naco ca kabiri, imiryango y'abantu babuze imyaka n'iyindi. Tugarutse kuri umuryango wa President Melchior Ndadaye, ku miryango y'abakuru bakorana na President Melchior Ndadaye babuze ababo. Ni kuki bokwamiza amaso mu karere ubutungane ntibubabwiye na rimwe na gato yuko uwabishiwe ababo ari abana b'abanabi? Ibyo ntibishoboka. Ubwa kabiri, President Melchior Ndadaye yaheje kugandagurwa, hari abantu isinzi abahutu n'abatutsi, cyane cyane abatutsi bishwe ngo kubera agashavu ngo abantu bagomba guhora Melchior Ndadaye kabisa abafashe. Aho gashavu nakone ntawigeze agacira urubanza. Ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryarangise abantu baragenda kubwira byagenze, hanyuma barandika icegeranyo baravuga yuko habaye jenoside. Ivyo vyose nta n'umwe yabihanye, nta n'umwe yabwiwe ati nutonde nuze.
None mushyana Karayinga, kugira ngo ubutungane butangwe gukora ntihabe uko kwikekana aho ku ruki ikintu gikwiye guhindurwa mu mitwe y'abarundi n'iki
ikintu kinyamukuru gikwiye guhindurwa n'icyo nyine ariko ndavuga ko twemera yuko atagihano atacahana nari mu cyogera kizahanywe ikintu cyaka bigifatanye n'icyo nyine kenshi na kenshi usanga abahutu bavuze hamwe umuntu w'umuhutu iba yarisha abantu bakavuga ati urya n'umwicanyi abahutu boca bahaguruka bose ntimumukore ko n'umuhutu abatutsi gutyo nyine bakaba bagira ngo dukingire ikibaba abatutsi bishe mu by'ukuri umuhutu yishe ntaba akiri umuhutu umututsi yishe ntaba akiri umututsi umututsi yishe si umututsi ni umwicanyi umuhutu yishe ni umwicanyi si umuhutu rero kwama dukwegera ko agashambura tuvuga ngo umututsi ngo tumukingire kuko ngo turi abatutsi umuhutu tumukingire kuko turi abatutsi abatwa sinzi ko barashikirwa abaganwa sinzi ko barashikirwa muga ivyo vyo gukingira ikibaba umuhutu ngo nuko ari umuhutu kandi yarinshe kandi biboneka ko ari umwicanyi nico kitwishe gukingira ikibaba abatutsi ngo nuko ari abatutsi kandi barinshe nico kitwishe ubwoko bw'abicanyi ntibubaho umwicanyi n'umuhutu umwicanyi n'umututsi umwicanyi n'umwicanyi ico kitwoteza kugishikako kugira ngo twumvikane
muravuze ikintu gihambaye cyane rwose kugerageza kureka kudakwigira agashambara kudakwigira ko agashambara ikintu mubona umuzi w'ingorane zabaye kuva kera kuva tuvuge Burundi bucikukira aho wasanze ko kenshi na kenshi batangwe gushyira ibyamoko imbere kugira abarundi baronke ikintu cyo baryanisha ikintu cyo banki nk'umuzi umuzi wote wagute kugira ngo utavuye ingorane nyamukuru ibyo bibazo bizo kwa bigaruka umwanya wose hoko rw'iki kugira ngo eka ico kibazo cyatumye haba indyane z'amoko kiranduranwe n'imizi hoko rw'iki
hari ibintu bibiri no bivuga ko ubwa mbere ho ivyo vy'amoko ntivyazanywe n'abatutsi n'abahutu gusa vyazanywe n'ababiriki n'abandi cane cane ababiriki babikoresheje mugabo ivyo nta muntu yubaka ibigarukako akabi bakoze nitwe ubu turiko turakabandanya ababiriki baravuye mu murongo kandi noneho ababiriki b'ubu sibo twoteza twotuka ububiriki bwarahindutse ububiriki zibukirimwo abantu babicanyi ugomba kuza kudutwara nka kera ivyo vyaravuye mu nzira hasigaye twebwe ikindi ca kabiri kererega i Burundi harahora ubutungane ntitubigarukeko abashingantare barazi abashinjantahe iyo mutase barabatuma ko bati nimuburane kandi bakababuranisha bakabubaza bakarusha mu mwiherero bakabusura bakabatuma ko bahakuvugisha ati wewe wavuze ikintu kinini ego wewe nawe wavuze ikintu kinini ego bakiherera bakarusha bakaza bakavuga ati naka wewe wasinzwe musubiza inka musubiza itongo musubiza inzishi y'umuntu ubwo butungane bwari hose si ibintu twirinda gukura mu ijuru cyangwa mu muriro sizabemera umuriro cyangwa ijuru
ariko ubwo butungane bw'icyo gihe ni uko abarundi batari bwatangwe kwicana nk'uko twabibonye kuva mu myaka yo muri 1960
oya bwariho naho babicanye abarundi ntibicana mu bwinshi kandi ntibyamenyekanye nk'uko tubizi ubu na kera hariho abantu bicana ariko igihambaye ni uko abarundi ntitwirinda kurindiriye ibintu by'igitangaza bivuye hanze bizanywe n'abazungu batwigisha ubwenge nabone badafise kuko nabone baragwanye nabone baricanye i Burundi turafise inyishu inyishu y'ingorane zacu izova muri twe kandi iriho igihambaye nuko twebwe twokwemera tuti intahe niyivuge intahe kandi ikubise mu gahanga ikindi cyari kiryoshe rwose mu Burundi ni uko naho mwaburana naho wasinzwa baca bakubwira ati uwusinzwe ntibatsindaho kenshi baca bagutuma n'inzoga bati mwese muzane inzoga abantu munywe musubire mwumvikane bwari ubutunga bigukunga igihugu gukunga abanyagihugu si urazi ko mukaji za kiburura atamuntu ego harabo muka harabangazwa ariko nta ujanwa mu mugozi ngo agiye gupfungwa uburundi bwamye bufise uwo mutsi wa kuri ati intahi buke gukubisa mu gahanga mugabo baguhe uburyo guko wiyunga ukaja mu bantu n'icyo twabigarukako
mu majambo bake cyane rwose ikintu mwubwira nk'abantu bashaka kwitwaza iyo ngingo ku mpande zose kugira ngo ba ika bajyanishamo uko bavuge ko bari kwarondera abahutu cyangwa bari kwarondera abatutsi cyangwa yari ukwihora ikintu mwubabwira n'iki
cyane nababwira ndi umve rero burya kwica gutoteza kwangaza umuntu mu by'ukuri ubukozi ibicumuro byinshi mugari igicumuro cyabe ni uko kuba wishe umuntu umuntu wangaje icyo ni cyo gicumuro cya mbere igicumuro cya kabiri uba utumye umwana wiwe n'umwuzukuru wiwe bazokwaba bagomba kwihora rero tudaciye imanza ngo dusubire twumvikane yuko igicumuro cyose gihanwa burya tuba turiko tubiba urwanko mu myaka icumi mu myaka mirongo ibiri mu myaka mirongo itatu Petero Nkurunziza yamavuga yuko umubyeyi we bamwishe mu mirongo irindwi na kabiri raba aho atugejeje raba abana bishwe muri iki gihe ababyeyi bishwe muri iki gihe abapfasoni bafashwe ku nguvu abana b'abapfasoni bafashwe ku nguvu bazogira bate bazoshaka kwihora mu myaka icumi imyaka mirongo itanu tuzobasanga imbere igihambaye ni uko twogera twumvikana twese tuti harageza yuko urwo rufatane rw'inzango rw'ukwama tudutotezanya tururandurane n'imizi kuko ntiturusige mu bana bacu kuko abana bacu tubasigaranye iryo shano bazokama bihorahorana urutavanako ivyo nabyo ntitwobishira imbere kuko guca imanza ni vyiza mugabo kumenya yuko atamuntu n'umwe twoha uburyo kugira ngo yihore se yihore nyine yihore mwene wabo yihore mushikiwe yihore tubiheraheze bihere bive mu nzira mugabo ndazi yuko ubu hari amasekenga menshi i Burundi havuga ati Petero Nkurunziza nawe bari yari yaciriwe urubanza rwo gupfa dosiye ziwe yarazikuye mu butungane raba afatishije abatutsi gusa bavuga
icyo ni cya kibazo twavuga ko abantu kenshi na kenshi hageze benshi barasaba ko ubutungane bwo haba ariko ubutungane butangiye gukora gucusanga benshi kenshi na kenshi abantu bitwaza ubwoko bwabo nicyo n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu Burundi reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Etienne mwiriwe neza
neza ndabaye mwiriwe ku Ijwi ry'Amerika
mwiriwe neza Etienne muri hehe
bo tuvugana neza mpagaze Bujumbura mu Burundi tumva neza gatanu kuri gatanu kuri tuning
ya kazi na kawe n'inde k'ikirundi
nitwa Sanzamahoro Etienne nkuko wari bonyeza kuri Facebook
Sanzamahoro murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohotse eka yo guhagarika no kuronika mu Burundi abantu bikekwa ko bafite uruhara mu iganda kugwa rya Perezida Melchior Ndadaye duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro turi kumwe n'umushyantahe Karayinga Atanaze ni umumenyeshamakuru kiragirana duga ku ijambo
ubwa mbere nagira mu ndamukirize Atanaze ndamuhaye miriwe
yarakumva duga ku ijambo
ego ntuze ku ijambo byo nibaza yuko ibintu byabaye mu Burundi bitari kinyegezwa jewe ndibuka yuko intambara zabaye mu Burundi zahitanye abantu batari bake ubwa mbere mbanze gusengurukira vyimva mutima ubutungane bw'igihugu cyacu kuba bwikanguye kuri iki gihe kuko uravye ibintu byabaye mu Burundi n'agahomera buno iyo ndavye ibintu byabaye kuri Ntega na Marangara niho je nari umwana muto niho nari ndi ku ndege yaje ikarasa abanyagihugu bariko bararima birimira mu mirima atakintu na kimwe bagira na cya kintu wakwiye kugikorerako yenguruka ubutungane ntegurike ubutungane bw'u Burundi kw'iyo ngingo bwaraye bufashe bwo guhagarika bamwe mu bagirizwa bujya bwicanyi bwabaye kuko iyo byancunga ya demokarasi ikicwa je ndibaze uko atakintu nakimo cyari kuba urazinzira karenganye byapfuye abyo no byubwoko ariko baravuga harapfuye abahutu harapfuye abatutsi je nibaza yuko hapfuye mu Burundi mukwiye gukora kuri bose icyo ndagisaba ariko baje kuyisonga barabe abatije bwa bwicanyi bwabaye ni ibintu byatu abageka no biri mu maraso yacu bitagupfa bituvuyemo urazi ibintu byabaye inani n'umunani mbega barangara ibyo nawe ndashaka gushimikira ko cyane nabyo nyenda mbunira kagoye ujya mu guseve ahubwo uko wari ukwiye gutangura kwa cya kibazo cya neza n'amarangara kuko amenya igihugu ishavu bafise n'ubu kutamenya ukuri ukuntu indege ijya kurasa abantu atacyo na kimwe ariko barabwira nabyo nyine badakwiye kukiraba
yegume murakoze Etienne reka duhe ijambo kandi piyo piyo mwiriwe neza
muraho neza
muraho muhiga piyo
yego
muri hehe
yego ese nakomeza kugenda ku byamoko hari ahantu bagera ese harakorwa iki kugira ngo amoko yashirwe hasi bashireho gahunda ya ndi umurundi
murakoze Etienne murafite ikindi kibazo
ikindi kibazo nakongeraho
Hello? Ego mereka reka dijambo umushya naite kumwe karenga agira cyagivuze kubishikirijwe na Etienne na Pio Etienne uravuga ku bwicanyi bw'abantegamarangara Pio rawa kababaje kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ati mbega ni kuki abarundi bwo mushimbere amoko yanyu
ereka sinteza na marangara gusa mu 65 mu kibukeye abantu barishwe mu bwinshi b'abatutsi bwari ubwa mbere kwanza mu 72 mu 88 mu 93 gushika n'ubu abantu bishwe ntibaharukwa kandi abishwe benshi n'abahutu abishwe benshi n'abatutsi hari abahutu bisha abatutsi hari abatutsi bisha abahutu mugabo urumva ndiko mvuga nabi ndiko mvuga ngo hari abahutu bishe abatutsi mu by'ukuri si uko byari bikwiye ko nobivuga navuga ndi hari abantu bitwa abahutu bisha abatutsi hari abantu bitwa abatutsi bisha abahutu abo bantu nibyo nanjye mvuga kare uwishe ntabakira abaye umututsi wishe ntabakibaye umuhutu ubwoko bw'umwicanyi ntibubaho ubwoko bw'umwicanyi nuko ari umwicanyi nyine mugabo umwicanyi nawe umucira urubanza tufata ngo ikivunga ngo abahutu barishe nivyo abahutu benshi barapfuye mu 2002 ariko imbere yaho hapfuye abatutsi benshi nivyo mu 1993 abana baturiwe ibubu mu nzu iri kwibarabara barabatutsi nivyo abana bishwe ibuta harimo abahutu harimo n'abatutsi abahutu biciwe bacururiwe mu nzu muri provinsi y'Karuzi bacururiwe n'abatutsi abasoda b'abatutsi ariko ivyo byose tubwiye turabitonda usanga uvuga uti none abishwe gusumba abari n'ibandi ivyo ntitubijemo kuko naho ho bahishwe abahutu babiri ntibikwiye ko bokwicwa kandi uwishe yari umuhutu si umuhutu ni umwicanyi nico nagomba kugaruka ko
mushingaamoko
bizotugeza naho bizotugeza na gato ubwoko bwiza twe dusangiye turi bene Burundi ahubwo abantu tugerageza kuvangura n'iyo mugenzi wo kwama gushira imbere ubuhutu bwawe ubujiji bwawe mbega ubwo bujiji buzokumara iki muri iyi si y'ubu ugiye gusaba akazi muri Kenya uzotana mu mitwe n'umunyarwanda w'umucyaba canke w'umwega muhure muri Kenya musaba akazi hamwe azokunesha kubera iki canke wewe uzomunesha kubera iki isi kubera ko uzora umujiji ubwo ni ubujuju butagira uko bungana ibyo nsi yamyoko ntaho nibyo gutwenza nyine kuko niko twabifata muri iki gihe tugeze ko ntaco bikizimariye na gatonya
ntaco bimaze muri iki gihe turimo nico gituma nyine abarundi eka n'abandi bose bakwiye gushira imbere ibikorwa bakora eka iz'ubwoko bikaja ku ruhande turi kumwe muri iki gihe n'ubundi mumenyesha n'ubundi mu nyuma y'iradiyo ijwi rya Amerika Jean Bosco Mwiriwe neza. Mwiriwe neza.
Mwiriwe
neza. Mwiriwe Jean Bosco.
Mwiriwe.
Mwiriwe.
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Kandi kazina ninde?
Ni mwiriwe Jean Bosco.
Yego me duka ku Jean Bosco kibazo cyimbuye.
Yego ndamo ndamo cyo mutumire mara tumiri.
Yara kumva duka ku Jean
Bosco. Niko kimbona utwara umwe bwa Afrika goma yivanga mu bintu by'ubutungane bw'u Burundi. Kandi mbona ibindi bitu ibindi bihugu bica bica imanza nko bisaba. Naho ubwo kintu kosa. Ibihugu byakiriye izo nkozi z'ibibi ni zizyoherereza baze mu Burundi babakatiye urwo kwiye. Bareke kwishinga babika bakoze amazu. Kuko urabye mu Burundi. Ibyakozwe ni byinshi. Umuntu yarabuze n'umutsi yarabuze. Kandi twese turi mu ngubo n'iki gituma bashaka kubaka ikibutso cy'ubumwe gihuresha abarundi bose. Turasaba ya makungu ariko guhagarara mu rubire rw'u Burundi bareke intayi kubita mu gahanga abakoze ibyahanje se mu Burundi.
Murakoze Jean Bosco reka duhe n'ijambo kandi Remo muri
beneza
muri hega Remo
nde Kigali mu Rwanda ku gisozi
yego me kandi kazira ninde
Ruhamya
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ngira ngo baza kubaza abo bantu bakoze ubwicanyi akababaza tukamenya ukuri ahantu kuri gukeka umuntu utamufashe ngo umubaze ngo ukuri kurahangaha numva nta kintu byagezaho ariho tuzasanga ba barundi baba inegihugu bagiye bahunze noneho nubwo bwicanyi hari ikindi kintu wenda kiba kibukurikiye cyangwa wenda nsobanuye ese ni ukwica abantu gusa cyangwa hari amabi y'igitsina yakozwe hari ibindi bintu byakozwe nicyo kintu wenda ngira ngo mbaze nshobore kuba namenya niba atari ubwicanyi gusa bwonyine bwakoze
murakoze Remo ikibazo Jean Bosco cyambere yabajije ni ikibazo mushya ntahe karayingana we nyine ngaha nibaza ko adashoboye kwishyura ko abaza igituma abategetsi barongoye ubumwe bwa Afurika bivanga mu byerekeye Burundi ariko reka ndamuha akanya agira icyo avuze kuri ibyo byose byashikijwe na Jean Bosco na Raymond tuga ku ijambo Atanase
erega abatwari Afurika bagombye guhanura bagombye gusukamo mabisi kugira ngo abarundi ntidusubire gushihana kubera kuko iyo mitahe yarungiswe kubera abantu afashwe kuko bobo barabibona yuko harimo umusego nyamukuru ni iki ni ugufata umuntu ukavuga uti mvuga ukuri nduzururireko gufata nk'umukuru wahora ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya ukavuga uti nibamufate umufashe usabye ko bamufata urazi ko akorera Union Africaine ubu rero uvuze uti nibamufate uteza gutanga ibihamya byerekana yuko akwiye gufatwa koko none nk'uko yabivuze wowe nyine yabyivugiye ejo bundi harabaye commission d'enquête ya Nations Unies zibigize bamupfukamo harabaye urubanza urwo nyene urubanza rwaciye ubwo rutashitse ku mpera yarwo uko nyene bagomba kugarukana urubanza rwarabaye Bujumbura ntiyapfunzwemo ariko ubu bakavuga ngo bamufate bamujane kabuke bo abi Bujumbura ubu umuntu yovuga ati icyo bibashe bashingiye ko nikire ko mbona tigeze bavuga n'abandi abandi bose kumbure bo barasamarisha muga ivyo byose ico bigamije ni iki nuko abanyafrika ibindi bihugu bizuhanura suko mwo bifata kuko muri ajya amasezerano y'ibya Arusha bijya byari byategeka bari babitegekanije yuko urwo rubanza rwandataye urwo rubanza rw'abantu bakorana ndataye urwo rubanza rw'abantu bishwe abahutu n'abatutsi bishwe ndataye bamugandaguye baze barushinge tribunal penal international iyo sever ivugwa iyo barashize mu nzira ni byiza naho yakoze nabi ibyo n'urundi n'irindi jambo ariko hari ikintu abarundi abatwaye Burundi kuva imyaka 13 nize batsigiza bashyira imbere kuzana urwego ruca imanza urwego mpuzamakungu urabona amabi yabereye mu Rwanda harabaye genocide y'abatutsi ariko harabaye gacaca harabaye tribunal penal international pour Rwanda arusha harabaye inzego muri Cambodge harabaye inzego muri Yugoslavia harabaye inzego zicimaza handi hose ariko abatwara Burundi ntibigize bashira imbere y'ugushyaho ubwo rwego kandi ruri muri akoda
rusha icyo kibazo mubaje ni kibazo gihambaye cyane rwose
giteye amakenga
icyo kibazo gihambaye cyane rwose Atanazi Karayinga hariho n'abantu benshi bibaza igituma iyo sentare yonyine ikawamurwi ujejwe ukuri n'ukuri kuriranira washinzwe ejo bundi kandi mu masezerano y'Arusha bari basabye ko uca ushirwaho buno nyene ubwo ntihari ikibazo cy'uko mu Burundi gutohoza ibyaha byakozwe nk'uko mwamye muvuga ari byinshi ari ikintu abantu bose bakora ko bagasha
barasha nyene kuko bo barashari muri uwo mukenyuro yo kuvuga ngo sever kijya bashize mu by'ukuri bashaka yuko ivuga ukuri kw'abahutu gusa nibyo nibaza Petero Nkuruzi ashaka kwerekana kugaragaza amabi abahutu bakorewe mugabo nkuko umushinga nta yabivuze kare hari abahutu bishwe benshi
aho mugiye muri wa mutego Atanazi Gahungu mugiye muri wa mutego w'abandi bavuga ko habaye utungane benshi baca bazana ikibazo cy'amoko
oya yese giye muri uwo mutego na gatoya mvuze nti igituma ntuzenya abantu ucubona abantu bagira ubwoba cyangwa bagira bati mbega abo bantu bafashwe abantu barungika umutare ko tubona umenga n'abatutsi gusa bica bigaruka kuri iyo severe twamye tuvuga severe yari mu masezerano ya Arusha hamwe na n'urwego ruca imanza severe nta manza izoca severe izotohoza imenya ibintu ingene byagenze imenya bishe abana ibuta imenya abantu bishwe muri ntega na marangara ivyandika ivyegeranye mugabo siyo izoca imanza kandi severe naho yo ifite inenge ni vyiza kwihaba ahubwo ikibi nuko urwo rwego rusha imanza rutigize ruhaba nicyo twosaba ahubwo kugira bati dukurikije amateka yo muri Arusha tubwireho severe twongere tubwireho n'urwego rusha imanza icyo nicyo cyabujije nicyo gituma abantu benshi mahanga bavuga bati ibyo bintu Petero Nkuruziza ariko arazana kumbe ni vyiza mugabo hari ikintu yibagiye nuko kuzana urwego rusha imanza
ego me tubi utenshi tumeze ko muri kamwe babandanya komeza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas miriwe neza
miriwe
muri gatoma
ndabizendera
akazi na kirundi ninde
ndashimiye
murafite ikibazo murafite cyumviro
ego ndenda kubaza kushika kuri tungahe ariko nkajya n'ikibazo nkibaza nimbega amoko afite ikibanza kihe ku muntu abagomba gutwara yitwa katwarira Abarundi mu gihe Uburundi burimwo amoko menshi nakunda kwibaza ntiyaba igihugu cy'Uburundi cyari kimeze nka Congo umuntu atwarira ku moko yo twara gute mu gihe igihugu cy'Uburundi cyoba kirimo nk'amoko amajana ujya ku muri Congo yeje nuvuga nti abatwara buno munsi bari bakwiye kuraba neza ikintu cyitwa ubwoko n'ikindi cyitwaza bagakoresha ukuri bakagendera ukuri bagatwarira bose nk'uko demokarasi yategeka kubigira rero hariho n'ibindi bitiranya demokarasi n'ishyabu n'inzigo kumbure wankore ikibi kazima sikiri ubutegetsi nanjye reka ndamwihore n'imyitwaje ko ndiko nubahiriza demokarasi icyo kizigira ko kiragaruka aho guhura ngo ndadaye ngo yarishwe ugazihura bariko bahiga abamwishe barondera abari mu ntwaro icyo gihe nk'uko umenga abari mu ntwaro icyo gihe bose babyumvikana ko haba mu za gisirikare cyangwa mu z'igisivire ukamenga bose babyumvikana ko kugira ndadaye aganda gupfa urumva ibyo ni ibintu bivuga nti bari bakwiye kubanza kurindira hakaba ubutungane yigenga atabwegamiye mbere twovuga mpuzamakungu gukora ku icyo kibazo kuko kijya n'ikibazo cyo ku rwego rwo hejuru kidashobora guca gucibwa n'ubutungane ubwo ari bwo bwose kwe ubutungane kwese muri bihugu uhura butegekwa rero icyo kibazo nimba bari bagomba ko kijya mu ngiro bari bakwiye kuba sentare mpuzamakungu nka kujya habaho sentare gihana ibyaha by'ihonyabwoko n'ibindi byaha bisasiye inyokomuntu mu bwabo ntihabe amaleta kuko umaze kumva ati hari leta turabye ni nyine bikirakora uno munsi ugatuvuga ngo igira irondere aba uno munsi babagiriza ko bagombye gutembagaza ubutegetsi bagomba kugaruka ku butegetsi kubw'igikenye ukaduhura ba bandi nyine bagiriza ibyo ntibake baronderwa ngo bafatwe ku bya bigenda dayi
urakoze Thomas esozera esozera
kandi kabazo alo
esozera
nyamso hari akandi kabazo abantu basamazwa n'ibintu bita ubwoko ngo hatwara umuhutu turabye kuva bashyikira ubutegetsi muri 2006 uharura abahutu bapfuye kuhura basumba n'abapfuye mu 72 nk'uko bayivuga kandi hatwara abahutu rero ibyo by'amoko abantu nobahanura ko batobirabira ko ahubwo boraba ikiza kiri kumvira ko bakaba icyo bashima ikibi nacyo bakasinegura uko kiri kose
murakoze Thomas reka duhe ijambo kandi Emmanuela Emmanuel muri neza
niriwe
muri he Emmanuela
ndi gitega mu Burundi
akazina kirundi ninde
nitwa Ntakarutimana Emmanuel
Ntakarutimana murafite ikibazo murafite ikimubiro
ndafite akabazo kajyanye na nicyo kijyanye n'uko bahamagaje ababo barishe perezida Melchior Ndadaye
yego
none abo bavuga yuko ngo abo bahamagaje ubutungane bwahamagaje yuko bwo bari ubwoko bumwe bo bafise uruharuhe cyane barafise uburenganzira bwo gushikiriza ati abandi batari muri ubwo bwoko bo bafise mu ruhara ati naba ikibazo cya kabiri mbeko perezida uyo yoba akora muri Union Africaine Union Africaine irashyize amategeko avuga yuko umuntu ayikoramwo naho yoba arungikwa aronderwa n'ubutungane bwo mu gihugu kiwe budashobora kumurungika cyane ikibazo cya gatatu mu gihe cya henizo manza nasiyozini isise uruhara uruhe rwo kugira abo bantu baba bagirirwa ibyaha barungikwe mu bihugu byabo bashobore gucirwa imanza kabato ibibazo byanjye byari byo muragize neza
murakoze Emmanuel nta Karutimana reka duhe ijambo umushyana he Atanas Kayinga agicavuze kujyashikijwe na Toma Ndayishimiye na Emmanuel nta Karutimana Toma wewe bavuga ku kibazo cy'ubwoko abarundi bakwiye kugisha ku ruhande duga ku ijambo
ko nibyo yeje yabivuze kare twabivuze na kare twabisubiyemo hari n'umushinga hari yabivuze ari mu Rwanda ubwoko ubu ntacyo bwo kumarira ntibuguha akazi ntibutuma umwana wawe aronka ishure ntiburonko ntibuguha bourse kuja kwiga ubuganga muri etazi tubivemo uko ni ibintu atacyo bitumariye na gatonya ikindi cya kabiri ni uko reza kwandika imitahe biroroshe kuvuga ngo naka niba mfate naka niba mfate naka niba mfate ibyo biroroshe kandi nta buhinga burimo nta bushinga ntahe burimo ubwo ejo bundi haraciye imyaka twarahuye na president Peter Nkurunziza ndamusaba umubonana mu Kirundo hanyuma aranyakira hari mu kwezi kw'icumi umwaka 2024 ntiyari bwaze yaraciri yamamaza yarakiri umushikiranganje hanyuma ndamubaza nti none kumbe mbona umenye gusa n'umuntu agomba kwitoza guba umukuru w'igihugu kandi baraguciye urubanza rw'uko nawe wishe abantu kandi waciri urubanza rw'ugupfa ubibona gute hanyuma aritwengera avuga ati birya n'iby'ingwano Petero Buruyoya yaranciye urubanza rwo gupfa ariko natwe mu nama y'abadeje mu nama yacu twaciye tumucira urundi rubanza rwo gupfa ibyo binyibukije ibi biri ku biraba ubu Petero Nkurunziza na wene yarishe hamwe bavuga nk'uko abandi bavuga uko bavuga bavuga Petero Nkurunziza ni umwicanyi mugabo ntushobora kubivuga hamwe atarwego rwamucira urubanza mu byaha cyangwa mu bwicanyi bw'ubu yakoze mu myaka buyoya yatwara baramuciriye urubanza urwo rubanza sinzi ko rwari rwo cyangwa rusari rwo rwari rwagondagonze mugabo igihangaye nuko rwaraciwe mugabo ahafatiye ubutegetsi hagusaba ati barusubiremo bamweze yaciye afata dosiye zose arazifuta none uwo muntu yishe bavuga ko yishe uwo muntu yaciriwe urubanza uwo muntu yashikiriye ubutegetsi hanyuma ntibyubaho ubutungane ati sinzi nabyo nsabe barusubire mu nzu akaba ariwe ariko ari umukino itahe wumva adateye ubwoba amakungu uwo muntu asa n'uwo nuriko ari kwegera ko wenyine akandi agomba ko twibagize amabiba
ibyo birego mushana yatanaze atanaze karenga batashikirije icyo gihe imbere yo kwitoza ibyo si bya bindi nyene wa mutego abantu baguma bagwamwo ibintu bijanye n'amoko
oya nkuruzi zase n'umuhuru umwe ubwoko ibintu bamwagiriza byariho dosiye yariho yari yarashikiye mu rukiko bari baraciye urubanza ivyo simvuze yuko urubanza rwaruciwe neza siho narindi sindi umuvugizi wiwe mukanyibaza yuko uri umurundi uri mwene burundi ushikiriye ubutegetsi cyangwa udashikiriye ubutegetsi urafise uburenganzira bwo kubaza abashingantare basasa mu rwego rw'abashima asubiriramo kuko naje nibyo bari kubarasaba ku rubanza rwandadaye kandi ni byiza ibyo ni byiza cyane kubwira abantu basaba ati imanza zacu zagumye mu karere nimuziheze ni byiza cyane icyo nagomba kuvuga ni uko umuntu yishe bavuga ko yishe yaciriwe urubanza yafutishije urubanza rwiwe siwe yofatisha abantu nicyo gituma tuvuga tuti igihambaye cyoshirwa imbere ni uko hoza urwego mpuzamakungu nk'uko byari byanditswe mu masezerano y'Arusha urwego mpuzamakungu
tugana kuri iyo mitahe mushana yatanaze karayinga iyo mitahe yasohowe n'abashikiza amanza mu Burundi yasohowe n'umukuru w'igihugu
niko byitwa mugabo mugabo ubutungane bw'Uburundi mwega busa n'ubugondamye sinagira mvuge gatoya mugabo kenshi kanini ya cyane ndaguhe nk'akarorero uno munsi batumye ko baserukira ibihugu byabo i Burundi ngo baje kuraba ibyanzu bavuga yuko biciyemo abantu hanyuma BBC yerekanye amaraso ava munsi y'ibyanzu abaserukira ibihugu bagiye kuharaba hanyuma warumvise ko umukuru wa procuration general yavuze yuko ngo bahikiye impene uca wumva yuko ivyo bintu bitahuye nuko umuntu yokwiyumviza ingene leta itwara n'ubutungane busasa kandi bugaca imanza mu by'ukuri bavuga rumwe
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza kandi nibaza ko hariho amakuru azosohoka hari ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza iyo nkuru ni inkuru nk'umumenyesha makuru twe tuvuga tutoba tutoshe imanza tutabona aho bihagaze kandi hariho ibinyamakuru byinshi biriko bitoza
uvuga inkuru yihe
ego iyo nkuru ye iyo nzu iyo ni inkuru nibaza ko hariho
oya icyo nagombye kuvuga si ukuvuga ko sinavuze yuko abaserukira ibihugu byabo inkuru y'ugutohoza nibyo by'ukuri byabaye hanyuma kandi igituma babatumye ko ni ukugira ngo tukire abereke yuko habagiwe impene si ibintu byo kurinda kubaza Yesu Kristo cyangwa umuprofete wundi ibyo byabaye uno munsi bivuga yuko icyo nabivugiye ni uko abantu baserukira ubutungane i Burundi wamusanga bavuga ibyo batamiswe n'abatwara ibyo nibyo bitera amakenga aho iyo misahe niyo tugaruka ko iyo misahe bavuze bati nakariramuzane yaba yavuzwe n'abantu ubona ko byigenga kuko ari procureur byigenga afise ijambo n'ijunja kandi yubahwa kubera icyo ni ukuri nta mutima uhagaze byotera igiteye ubwoba ni uko ari abantu ubona bahengamye bahengamiye ku butegetsi butigeze bushira mu imbere urubaza Rwanda daye daruzuruye ubunye imyaka 13 iheze urubaza rw'abicwe ibugenda na zibararuzurura urubaza rw'abana bicwe mu
ngo hari naho ari ntango
imaza nyinshi igitoro dashaka yuko zicibwa zose kimwe no kubereka
ubwo hari naho ari ntango reka tubiyutse inshuti mwese ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Reverien mwiriwe neza
Mwiriwe, murakomeye.
Yego muri higa Reverien.
Ndi mu karere k'ibiyaga bigari.
Yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvi.
Nje agomba kuvuga abantu ndamukire duwa mutumire. Uwo mushinga ntahe avuga ukuri.
Arakumva tuga ku ijambo.
Nje nagomba kuvuga kweri ibyo by'iyo mitahe. Leta y'u Burundi yasohoye jembo nayo ko ari ugusamaza amakungu kugira abone yuko bazi gukurikirana abanyabyaha kandi nabo ari abanyabyaha hari ibyaha bakurikiranwaho by'ubwicanyi bwo mu ntambara eka n'iby'ubu twe tubona yuko umunyabyaha atociye undi urubanza umunyabyaha mu bisanzwe umuntu arabye n'abantu basohoreye imitahe n'abantu bo mu bwoko bumwe nta kizere umuntu afitiye ubwo butungane bw'u Burundi turazi yuko bukoreshwa ntabwo ntibwigenga ariko umuntu agatangaye nk'uko mwumva ngo basohoreye umutahe perezida w'uyo mbe kubera iki bawumusohoreye ubu kubera iki imyaka ingahe 13 yari heze ko batari bwaye musohorere hakiri kare bavuge ati niwe yishe ndadaye ubu niho babonye yuko hari hageze yuko bamusohorere iyo mitahe gusa nuko bagomba guhumya amaso amakungu kugira bagire nabo barabe kugira baganire nabo bavuge ati natwe nimuduhababarire natwe turazi yuko twakoze ibyaha twumvikane ibyo birego basikanye muri sentare sepeyi kugira babicishemo umurongo abantu biciwe abantu ntibakurikiranwe ntibacirize imanza zabo basikanywe hariya muri sepeyi
mukanya turasaba mushyana heya Atanazi Gahungu Atanazi Karayinga agire icyo avuze reka ariko tuhe n'ijambo rukundo bwiwe neza Rukundo muratwumva?
Ya ndabumva.
Muri hehe?
Turi muri Idaho
muri Leta Zunze Amerika.
Ego.
Nduga ku ijambo kibazo cy'imviro.
Ya jewe iyo mpaye ndumvirize ibiganiro nk'ibi hanini bintera umubabaro kuko abantu batanguye kubiba amacakubiri mu Barundi nibo bagize nabi kuko iyo umututsi akoze icyaha hageze ko ahanwa abatutsi batsabahagara iyo abahutu bakoze icyaha hageze ko ahanwa bakavuga ati sibo bonyine bahanwa kandi ibyo bigasa bituma umenga baciye bareka abo bantu bagazosa babandanya bakorama akarorero buyoya yakubise kudeta ikubita abagaza inyuma y'umwaka abantu barizwa haza amatora aze aratsindwa atsinzwe mu nyuma arongera kubita iyindi kudeta agaruka ku gikenye atembagaza ubundi butegetsi icyo cyonyine cyari ikintu yategezwa guhanirwa turetse kwica abantu icyo cyonyine cyo gufata ubutegetsi bwa ntibantunganya akabuhirite icyo cyonyine cyari ikintu yari gukubitwa intahe mu gahanga mugabo ubu hari abantu bagomba bamushyigikira ku ibyo yakoze dari kandi umuntu akontoroye amabi yabaye mu Burundi gucira imanza abantu hari igihe bimwe babivuga zewe nkumva sinzi ngene nabivuga ndibuka mu gihugu hariho abantu bitwa amaboro ndibuka mu gihugu hari ukuntu baza bakazana abantu ngo bafashwe ngo babasaya ngo bafashwe bakayora abagabo bakabashyira ahantu mu gisagara umuntu akagenda avuga ngo uyu twarakoranye abo bantu bose bakabapakira amafu bakagenda nta n'umwe yagaruka ngabo yovuga ko yitwe nande boburanya abande ibintu rero nk'ibyo mpaye ndabyumva zebintera umubaba ahubwo abantu bise ndadaye namba ari buyoya namba ari wundi cyase ndabizi niba bahamagaze kuko arakayo diyo numvise RF yigeze gusohora umugabo yise ndada yavuga ati jewe buyo yanangeze baguma bavugana kuri phone bavugana nibyo bavugana rero izo diyo ziriho kuri yo tupano niba bahamagaze bavuga ibyo bavugana ama ukuri kuzahabona kabaganda uyu mukuru w'igihugu icegera cy'umukuru umukuri n'amashinga mateka n'abandi bose bishwe kijya gihe abantu bamenye ku by'ukuri ababishe n'abahama abantu nabo amacakubira cyahaguruka namba barishwe n'abatutsi bibafatwe namba ndadayishwe n'abahutu bafatwe mugaba barundi bamenye ku by'ukuri abantu bagandaguye umukuru w'igihugu umukuru w'inamasinga amateka abashyikiraganze icyo gihe abantu bose babimenye icyo cyo cyumvira cyanze murakoze
urakoze rukundo reka mushenaye atanaza karayinga byimvira byashikijwe na reveli na rukundo
icyo cyimvira cyenda gishigikiye rwose nti nta muntu yo kwemera yuko abishe ndadaye abishe abantu bari baratowe kandi batwara inzego zihambaye yuko byoguma mu karere gutyo bikaguma nk'umusururu ku rujo ibyo ntibishoboka kandi nibimwe navuga kare tubigumije gutyo umwana wa ndadaye uzomuha amahoro ryari uzomuha umutima utekanye ati barishe data mugabo harabaye ubutungane baratanze indishi ni ryari tuzomuha amahoro umwana wiwe n'umwuzukuru wiwe ni ryari tuzobaha amahoro ariko urumva sindadaye gusa saba abantu bakuru batwara abandi bishwe hari n'abandi bishwe mu bwinshi abantu b'abahutu bishwe mu bwinshi muri kijya gihe ndada yapfuye hari abatutsi benshi bishwe mu bwinshi ibyo byose ni byiza kugira tusure tubivuge tubishire imbere kandi byari byaratunganyijwe muri Arusha muri Accord Arusha urubanza rwari gucibwa ahubwo reka twagiriwe nabi na Petero Nkurunziza atashizeho severe buno nyene vuba agishikira ubutegetsi na Tribunal Penal Special pour le Burundi buno nyene niwe yatugiriye nabi niwe yatugambaniye ahubwo ico bituma kumbura ubu biteye amakenga ni kuko yateze kandi abo yarungika imisahe bakaba bamwe gusa nicyo giteye amakenga nayo ubundi mu by'ukuri by'umushinga ntavuze cyo ndabishigikira rwose abishe ndadaye ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abanyeshuri b'ibutsandi bashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abahutu mu ruyigi ntibishobora kubibandanya yuko bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abana b'ibubu hajya ku nzira ushigisega ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma ego hariho abantu bishwe mu 22 kumbura babishe barashengeye nabone siho bakiri mugabo urubanza rwovuga ruti amategeko yatanzwe na naka umuntu yatwara igihugu yari naka amategeko kandi yanditswe mu mpapuro zimeze neza ibyo nibyo severe yadufasha kumenya mugabo igacibihereza urwego rucimanza mugabo urwego rwigenga ibyo nabishyigikiye rwose
ubu rwi severe igihe wagenwa nk'uko twabivuze n'ikibazo twigeze gucisha ko tuvuga ko uyu murwi naho amasezerano yarusha yari yasabye ko yoca ushirwaho uwo murwi washyizeho cyatirije cyane rwose kandi ibibazo bishobora kuba ibibazo bihambaye cyane rwose reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph muri we neza
mwiriwe mwandikije
muri we neza muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
akandi kazina ninde
Bigirimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
mundamukiriza umutumire ukarayenga
yarabumva duga ku ijambo
akabazo nashaka kumwibariza uri nk'umuntu w'umuyobozi hanyuma ukaza gutegura amatora hanyuma amatora akaba ugatsindwa noneho ugasimburwa ku umwanya n'ugutsinze hanyuma hashira iminsi mikeya hakavuka ikibazo cy'uwo ugutsinze akicwa noneho nawe ugasubira ukamusimbura hagati aho ngaho habaye urubanza rwo kukubaza uko byagenze urumva hari akangunongo no wagira kugira ngo umenye kuri ibyo bintu ko hari icyo wenda waba ubiziho. Akandi kabazo ka kabiri, ese ari ingoma zihahitiye mukahise n'iy'ubu ngubu niyihe ngoma abona yaba yarakoze ibyiza uretse ko nyine nta neza rubanda abone ingoma yaba yarakoze ibyiza ariyihe muri izo zose? Saba murakoze utubazo twanjye nuko.
Murakoze Joseph Mukanya, turamuha ijambo nshya ntahe atanaza karayinga, ariko reka tubanze tuhene ijambo kandi. Bizimana, mwiriwe neza?
Oui, mwiriwe neza. Murakoze, mwaramutse.
Mwaramutse neza, muri he?
Twe turi muri Canada.
Muri Canada, murasiki ikibazo, murasiki mu biro, turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohowe na n'ubushikirizamanza mu Burundi, isaba ko abantu bikekwa ko bakoze bafite uruhara mu bwicanyi mu igandagwa rya Mekio Ndadaye yahoze atwara Burundi barengukishwa mu Burundi, eka abarungikwa mu Burundi bagafatwa bakarungikwa mu Burundi. Tuga ku ijambo, ikibazo cy'iyumviro.
Yaje ni cyumviro, ni cyumviro nashaka gushikiriza ku bantu baguma baza ni kuki ubutungane bw'u Burundi butahuye umushinga nawe umutumira ari ngaho aje kuvuga yuko amaraso ya Ndadaye atokwijana uko nyene. None amaze kuvuga uko we yibaza yuko ni ryari abo bantu bari kuzokurikirana nimba ubu ho bararengeranyije ntazonze. Ikindi nacyo nashaka kuvuga uyo muntu umusiguro yatanze siguro zose yatanze ndiko ndamwagiriza mbwa musiguro zose yatanze nta namwegeza avuga yuko ibyo we atishe Ndadaye yatanze ibirego bitatu. Muzi ibirego bitatu anamwegeza amaso na yuko mu bishe Ndadaye atawurimo. Hama ikindi nacyo ndi buvuge bijya dosiye ya Ndadaye ni dosiye je nibaza ko ari ndende gose si buyo ya wenyine abirimo tubiravye neza umengo n'abakoloni ababirigi babiri inyuma. Rero niba kiriya gihe aba CNDD-FDD itari bwakurikirane ibyo bintu nuko hari mu gitsure cy'ababirigi kandi hari ibintu bari barumvikanye ku bwabo twibuke kandi yuko CNDD-FDD mu gufata ubutegetsi byaciye mu biganiro. Ibyo biganiro byabo byaragize aho bishitse ngira bari barabivuganye. Rero urabyo kuva muri 2015 hariho imigenderanire yahagaze hagati y'abakoloni tuvuge ababirigi na CNDD-FDD. Rero muri icyo gihe CNDD-FDD bari libre yo gukora ibyo bashaka byose kuko ni uko tushobora kuvuga yuko amasezerano bari barasezeraniye entre bo twe tutazi ni nk'uko yahagaze. Twebwe abanyagihugu turabishima kubona iyo dosiye bayishyize abona ko ni nabyo twashaka ahubwo bari barateze kuko guma twumvira ni kubera iki batabikora. Ama abavuga nabo ngo ni politiki ya CNDD-FDD ibyo n'ibisanzwe mu mikino yose ya politiki umuntu ariyaranja kugira aganye amato atsinde amatora.
Bizimana ndabona akanya kagiye. Murakoze cyane rwose ku filimu yamushikirije. Reka duhe ijambo Atanaze Karayinga agica avuze ku byashikirijwe na bwambere na mbere na Joseph hamwe na
mu nshamake tugaruka kuri bimwe twamye mvuga kuva mu ntango.
Yego,
mu by'ukuri abafise ibirego bose ari leta y'u Burundi ari abanyagihugu ari uwo ari we wese afise ikirego avuga ati naka ntibaza yuko yanyiciye yatoteje yanyivye nta bundi buryo buriho kumenya ukuri budaciye mu butungane. Petero Buyoya yarafashe kudeta yagize kudeta usanga ari igihano gihanwa n'amategeko nitubisabe abashimaza baruce. Petero Buyoya usanga yarishe Ndadaye yari mu bishe Ndadaye s'abantu twebwe wewe cyangwa ubundi wese ari muri Canada cyangwa muri Etazi yo bivuga n'abacamanza bo bivuga kandi ko byari byategekanijwe mu masezerano y'Arusha. Ubundi wese bishe abana bibuta abana bibuba abahutu bo biciwe muri munzu baturujwe munzu mu ruyiki byinshi byinshi sitwe twobivuga n'abacamanza nibo bobivuga kuguma duterana amajambo rero ngo jewe nabuze abanje ngaha intega marangara je abaje bishwe ikugendana iteza ibiki n'ibiki ego nibyo birafise ukuri kuko bidukora ku mutima mugabo uzotwuzuriza ninde mu mushinga atahe azoba ari mu rwego rucimaza kandi yigenga kandi ava hanze kuko twe umenga vyohaza bisugora ndaguhe na kandi karorero hari abahutu benshi b'abarundi bafashije abahutu b'abanyarwanda kwica abatusi muri jenoside ya 1994 abo bahutu benshi baratashe bari Burundi turahagaranye bari hari amazina yabo arazi
muri ko muvuga ko abahutu b'abarundi bagiye kwicana mu Rwanda
ego haja nuko nyene abanyarwanda batabikurikiranye mugabo amazina arazi amadosiye arazi bari gukwegwa muri gacaca cyangwa bari gukwegwa muri tribunal penal international y'u Rwanda ahusha ariko hari abarundi benshi b'abahutu bafashije abandi bahutu b'abanyarwanda kwica abatutsi bo mu Rwanda ariko abo bahutu nta na rimwe nta muntu ugize abakorako kandi barazwi birazwi
ni kuki ayo mazina adatangwa ni kuki ayo mazina nimwe muyazi mutayatanga canke abandi
bakatanga je nabibwiwe n'umuntu yatwara juridiction gacaca mu Kigali niwe yabwiye ati pour des raisons diplomatiques kugira kwenderanye y'ibihugu byacu ntisosose kare rwose ntabyo twashize imbere twashize hejuru ariko birazwi none nk'abatutsi b'i Rwanda bishwe n'abahutu b'abarundi bobo bizohera ryari nico nama mvuga nti uburya gushira imbere abawe gusabishe cyangwa abawe gusabishwe si byiza kuko byama bica byerekana nk'uko umenga wowe umututsi jewe ndi umututsi bari babwiye ku iradiyo ariko umututsi yishe ntaco dupfana ntaco shaka nuko dupfana na gatoni umuhutu yishe nawe ntaco dupfana naho yaba ari umurundi ntaje mu butungane
ndabona ko inzira ikiri ndende cyane rwose ya mushyirantare atanazi karayenga ikintu cyo gukorwa kugira ngo ivyo bintu biri mu mitwe y'abarundi kwama bicana hifatishijwe ubwoko canke ibirego byose canke kutavuga ukuri ikintu cyo gukorwa kugira ngo ivyo bive mu mitwe y'abantu abanyamerika baravuga cyane cyane canke abantu bavuga icyongereza bavuga ati harakwiye ivyo bita paradigm shift sinovuga ko ari changement de mentalité c'est plus fort n'ikintu gihambaye kurusha ngaho hokorwa iki kubwanye kugira ngo
je kubwaje n'ukuri nta kintu noshira imbere kiruta ubutungane ubutungane bwigenga kandi ubutungane bwumviriza bose ubutungane budatwara nyabahururu ubutungane kandi burera abarundi tukamenyera yuko umuhutu yishe ntiyishe ngo nuko ari umuhutu umututsi yishe ntiyishe ngo nuko ari umututsi uri umututsi ukica ntiwitege ko abatutsi tuzogushigikira ngo uri umwana w'iwacu ngo uri ibiki n'ibiki ibyo byarataye inzira nta bikiriho nta mwana w'ubu ushaka yuko yokumva yuko sekuru cyangwa inakuru yishe cyangwa yishwe ngo nuko ngo yari umututsi cyangwa yari umuhutu ngo none twoshya tubipfukapfuka ngo kuko turi abahutu cyangwa turi abatutsi ibyo ni ibintu bitagishoboka na gatoya ibyo bya paradigme byo guhindura paradigme bya mentalite ni byiza mugabo twebwe turafise intahe mu migenzo y'ikirundi turafise intahe kuva kera abantu ntitwemere haze ubutungane gusa ubwo butungane bwo kandi burashoboka hanyuma icyo nokwifuza mugabo byaze ko tegisazoshika vuba nuko Petero Nkurunziza yohindura umukenyuro akagira ati mbese barundi by'ukuri hanyuma mvege mu rubanza abishe mvege mu rubanza abishe abana ibuguta
ndabona kanya gasana kihuta Tanaze Krayinga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika abandi batitse twa twatumiye nibaza ko ashaka kuba bagize ingwane mu munota wa nyuma turabashimiye rero abafashe telefone zabo bakadutira kamo kugira ngo bashikirize ibyumviro reka n'ibibazo bafite murakoze cyane rwose turabashimiye kuba mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mwandaye mwumviriza ikiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
Frederic Nkundikije urakoze kuri muri sanga utugejejeho shuti z'ijwi rya Amerika.